Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana ya kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo, nanje ndabayikaze mu biganiro byacu.
Abanyarwanda rero bose arabafite ibibazo bagomba kugororwa, bagahabwa n'ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bashobore kuba ubwabo bagira uruhare mu guhanga akazi nangwa kubona akazi.
Uwo ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda, Claver Gatete.
Nge ahubwo nge numva aya mafaranga twayashyira mu buhinzi, noneho abantu bagahinga bakabona umusaruro ukajya mu nganda, wajya mu nganda ba bantu bagenda mu mihanda bakabona aho bajya gukora.
Naho uwo ni Depite Nyirarukundo Ignatien wo mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, bose bavuga ku ngengo y'imari y'igihugu.
Zinedine Zidane, umukinyi kirangiranwa mu mupira w'amaguru w'igihugu cy'u Burundi, yasavye uno munsi kwa gatanu abafaransa gukora ibishoboka byose kugira ngo batore umukandida Marine Le Pen.
Korea y'Epfo iramagana ibivugwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ko Korea igomba kubariha miliyari y'amadolari.
Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega muri Afurika y'Epfo yagabishije ko umugambwe uri ku butegetsi ANC ushobora gutakaza ubutegetsi mu matora yimirije kuba.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyagezweho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Urakoze di, amakuru tubafitiye. Chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel yatangaje no munsi wa gatanu ko yemera ko Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora makuru y'igihugu mu Bufaransa, yowe umuperezida akomeye hamwe yotsinda amatora. Angela Merkel avuga ko atamazinda na make yafise ku vyerekeye Emmanuel Macron, yizeye ko azotsinda amatora. Ivyo Angela Merkel yabitangarije ikinyamakuru RND. Angela Merkel avuga ko gushigikira Emmanuel Macron atari kuvuga ko ariko yivanga mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa. Yarabonanye na Macron imbere y'inshuro ya mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yamara yaranse kuvugana na Marine Le Pen. Ntarukundo Ubudagi bufitiye umugambwe Front National kubera bamwe mu banywanyi babo harimwo uwashinze uwo mugambwe Jean-Marie Le Pen bahakanye akatari gake kw'iho nyabwoko ry'abayahudi ryabaye. Tukivuka ku vyerekeye mu Bufaransa, Zinedine Zidane, umukinyi kirangiranwa mu mupira w'amaguru w'igihugu cy'u Bufaransa, yasavye uno munsi kwa gatanu abafaransa gukora ibishoboka byose kugira ntibatore umukandida Marine Le Pen, yagiriza ko afise ivyiyumviro vy'intagondwa kuba prezida. Marine Le Pen ayoboye umugambwe Front National akaba yaronse amajwi akwiriye mu nshuro ya mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu, yatumye ahiganwa mu nshuro ya kabiri y'amatora. Muri iki gihe ariko ahiganwa bikomeye na Emmanuel Macron wo mu mugambwe En Marche. Zinedine Zidane avuga ko ubutumwa bw'umugambwe Front National bwama ari bwa bundi ko ari nk'ubutumwa bwo mu mwaka w'2002. Mu mwaka w'2002 Jean-Marie Le Pen, se wa Marine Le Pen, yarashitse mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu, vyatumye abafaransa benshi bo mu migambwe ikomeye mu gihugu baje hamwe batora President Jacques Chirac mu nshuro ya kabiri y'amatora kugira bitume Le Pen adashika ku butegetsi. Zinedine Zidane abavyeyi biwe bimukiye mu Bufaransa bavuye mu gihugu cya Algeria, yatangaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku ivyiyumviro vya Marine Le Pen, ivyiyumviro vyiwe bitandukanye bikomeye n'ivyiyumviro vy'umugambwe Front National, amenyesha ko ivyiyumviro vy'intagondwa atana rimwe biba vyiza. Papa Francis, umwungere wa Ekleziya Katolika, yashitse I Cairo ku mugwa mukuru wa Misiri kuno munsi wa gatanu mu rugendo rwa mbere muri ico gihugu. Ni mu gihe hari ubwoba mu miryango y'abakristo inyuma y'indwi zitatu ziheze habaye igitero cy'intagondwa z'abayisilamu cyahitanye abashika 45. Ategekanya kubonana na Perezida Abdel Fattah al-Sisi, papa w'aba Orthodox Tawadros wa kabiri, hamwe na imam mukuru w'abayisilamu wo mu bwoko mu mugwi w'abasuni, Dal Azhar Ahmed al-Tayeb. Urwo rugendo ruhambaye rugiye rubaye mu gihe migenderanire hagati ya Al-Azhar na Vatikano iyo migenderanire itifashe neza yahungabanye mu mwaka wa 2026 aho Papa Benedicto wa 15 yagereranije idini ry'abayisilamu n'ubwicanyi. Radijwi y'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Leta y'igihugu cha Korea y'Epfo yihutiye kwiyamiriza kamo katewe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuko yoriha umuriyaridi w'amadolari ku buhinga bushasha bujejwe kwivuna umwansi Amerika iriko ishyiraho muri icyo gihugu. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Korea y'Epfo bwasohoye itangazo rivuga ko atacahindutse kuko Amerika na Korea y'Epfo aho bihagaze ko Korea y'Epfo itanga ubutaka n'ubundi buryo bwo gufasha Amerika nayo igatanga amafaranga yo gushiraho ubuhinga bwo kwivuna umwansi amaherera bizotwara gushiraho ubwo buhinga byumvikanywe ko mu mwaka uheze na leta ya Perezida wa Amerika icyo gihe Barack Obama na Perezida wa Korea y'Epfo w'icyo gihe. Yamara mu kiganiro yatanze cyo kuwa kane i Washington, Perezida Trump yatangaje ko ashaka ko Korea y'Epfo iriha amafaranga azokoreshwa mu gushiraho uburyo bwo kwivuna umwansi muri icyo gihugu. Amafaranga avugwa ko ashobora gushika ku miliyaridi imwe n'imiliyoni 200 y'amadolari y'Abanyamerika. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega w'igihugu cya Afurika y'Epfo yakuwe mu mabanga yiwe giturumbuka na President Jacob Zuma yagabishije ko umugambwe uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC ushobora kuzotakaza ubutegetsi mu matora yimirije kuba. Pravin Gordhan abonwa ko agwanya bikomeye ruswa muri Afurika y'Epfo asa n'uwashigikiye icegera cha Perezida Cyril Ramaphosa mu mugambi wo gusubirira Zuma. Gordhan yabwiye CNN ku muhinga mubeje kuwa kane ko ari impungenge ko niyo umugambwe ANC wabandanya mu nzira urimwe muri iki gihe uwo mugambwe ushobora kuzotsindwa mu matora yo mu mwaka wa 2019. Umugambwe ANC waronse ibice 55% by'amajwi mu matora y'inzego zo hasi yabaye mu mwaka uheze, niyo majwi make cyane umugambwe waronse kuva utangiye guhiganwa mu matora. Umugambwe ANC uzogirisha ikoraniro mu kwezi kw'12 kugira utore umuyobozi mushasha zo buserukira mu matora yo mu mwaka w'2019. Bitegekanijwe ko Perezida Zuma arangiza amabanga yiwe yo kuyobora umugambwe ANC mu kwezi kw'12 n'amabanga ya Perezida mu mwaka w'2019. Igitigiri cy'abantu bakeneye ifashanyo y'ibifungurwa mu ntara zasinzikajwe n'uruzuba mu gihugu cya Ethiopia kimaze kugera ku miliyoni 7,700,000. Ivyo vyashikirijwe n'itangazamakuru rya leta. Komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ibiza yatangaje mu kwezi kwa mbere ko kubura kw'imvura bizotuma abantu 5,500,600 bakeneye ibifungurwa mu buryo bwihutirwa muri uyu mwaka mu ntara zitatu ku ntara 9 zigize igihugu. Ubukanye n'umwuzurane w'amazi mu bice bimwe bimwe byarageramiye bikomeye ivyimburwa byari byashoboye kuroko ku ruzuba. Imiliyoni 742 z'amadolari y'Abanyamerika zirakenewe kugira bifasha abanyagihugu basinzikajwe n'inkurikizi z'uruzuba. Ayandi matoni 432 y'ibindi bifungurwa birakenewe gushika mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Igihugu cya Ethiopia kirakunda kugira migwa n'uruzuba ukubura kw'imvura mu bice bihanamye mu gihugu vyatumye abantu 10,200,000 barondera imfashanyo y'ibifungurwa mu mwaka uheze.
Kaze mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, abantu bibumbiye mwishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu ntambara yo mu 1972 mu Burundi bazindutse mu myiyerekano kuri uyu wa gatanu. Barasaba ko ubwicanyi bwabaye kubabo bwakwemezwa nk'itsemba bwoko ryakuriwe abahutu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishat.
Bose hamwe baharugwa mu ijana bari bafise n'amabuji ariko araka. Iyo myiyerekano yabaye mu gacerere yabereye hagati mu gisagara ca Bujumbura kandi yicungerewe n'abajije umutekano. Mu bayitavye harimwe abagabo, abakenyezi kandi hari yagiriyemwo ugwaruka. Bari bambaye udupira twanditseko urunani rwo bacitse ku icumi bihonya bwoko byo mu 1972. Bari bafise n'ivyapa vyanditsweko ko bifuza ukuri ku vyabaye ku ihonya bwoko ryahitanye abahutu ababukoze nabo bagashengezwa bahuriye mu kibanda citiriwe umusirikare atazwi baca baja gushira urugo rw'amashugwe kumva yitiriwe amaratiri ho mu 1972 haciye hatangura ibiganiro bifatiye ku ntambara zakoze ku bahutu kuva Burundi bucikukira gushika umwaka w'1993 za Vyansa Habimana arongorona niko bacitse ku icumu mu bwicanyi bw'1972 yacashikize ijambo nyamukuru y'iyo myerekano
birumvikana kandi ni na ngombwa ko ibonya bwoko byashikiye abahutu byabaye mu mwaka w'1992 ibyashigwako uruho rw'amazi bifuza ko umunsi wa 1990 namukiza uzokwama wibukwa kugira ngo dutangure kurandurana n'imitsi tujyane z'amoko z'intara agakingiwe n'agacinzo mu gihugu cyacu
ku kabanga ko muri ibyo biganiro hashyizwe kumugaragara ivyigwa bine byakozwe ku bwicanyi bwakorewe abahutu muri ivyo vyigwa harimwo icakozwe na ambasadeur Hermenegilde Niyonzima umwigisha wa makaminuza icyo cigwa cyitwa muri rw'igifaransa Deconstruction des mensonges des génocidaires de 1972 mu kirundi bisobanura gusambura ibinyoma by'abakoze ihonyabwoko ryo mwaka w'1972 imbere y'uko iyo myerekano itangura abasekuru nibwo bacetse ku icumu bagiye ku cicaro cyakorera umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi aho batandika igeranyo c'amatohoza bakoze ku ihonyabwoko ryakorewe abahutu ariko rero kuba abo bacetse ku icumu bavuga ko abo bahitanywe n'ihonyabwoko kubwa ntibantunganya Sylvestre yahoze arongoye u Burundi ico kikorwa n'icumugwi severe ejo turikesha bagenzi bacu bo mwiradio y'imico kama
Mwuri ya maka uje mwombi nima tani chenda na mwombi nima kariri haraba ishano hivi ishe mwiki mwiki mwuchachu nukudene haezi na kitatu hareho gya mwugi sevee wa shizweho mwugushira koka karanguru kurizo mwora mizaba aye matini chade mwukubuga kwari honya mwoko cha kariki chuli kwa chwe bugandi ahako kuitonda nukani mbira kuija komisyon hagiri chenjiranyo ishikiriza halimoriga shako kwa abarundi kunwana
Naho biruko ivyo vyihonyabwoko suwari wese arekuriwe kuvyemeza nkuko bivugwa na patience ikora ibirama umushakashatsi mu vyakahise
mwaka w'1992 kuvyitagira afite kutazikagira afide yo hatari ngora kugira ico ndabivuze ko kuko kiboneka nuko hariho ubwicanyi bwabayeho bufise intumbero yo kwica abatutsi mu manuko bw'igihugu hanyuma hari ubwicanyi bufise intumbero yo kwica umuhutu afise aho amaze kugera mu by'ubuzima no mu by'ubwenge ari zo afite cyangwa ari genocide y'umuryango mpuzamakungu bita ONU niwe wenyine ufite ububasha bwo kwemeza ko icyo kinari genocide mugabo ikibuga yuko uwabuze ashobora kuvuga ati ibi bintu byo ndazi ko ngene byifashe ndazi ko ngene byagiye biragenda rero ndumva by'ukuri ko ibyo bintu byakwita genocide
abo muntu niko bacitse ku icumi mu 1972 basaba gufashwa n'amashyirahamwe mvamakungu imyerekano y'abacitse ku icumu mu mwaka w'1972 izomara iminsi itatu izorangira kuno wa mungu igerekeje 30 ukwezi kwa kane ibujumbura Fidelite ishatse juri Amerika
tuve mu Burundi tunyarukiye mu Rwanda umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko igihano cy'igifungo cya Burundi n'umwihariko urwego rwa mbere rwahanishije Jean Habyarimana kubera ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu gihama uko kiri Habyarimana yahuze akuriye ishyaka MRND mu cyahuze ari prefegitura y'umujyi wa Kigali umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric wagira ubusa adufitiye inkuru irambuye kuri icyo cyemezo
Umucamanza mu rukiko rukuru yashimangiye ku gihano cy'igifungo cya Burundi y'umwihari ku rwego rwa mbere rwahanishije bwana Habyarimana Jean ku byaha bya genocide n'ibyibasi inyoko umuntu gihamaho nyuma yo gusesengura imiburanire y'impande zombi ku jurire bw'uregwa byatwaye byibura amasaha agera kuri abiri umucamanza asoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza Habyarimana niyo wagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa sandari z'umukara ku birenge n'agakoresho kabika impapuro k'ibara ry'ubururu ubushinjacyaha nibwari buhagarariwe urwego rwa mbere rwahamije bwana Habyarimana ibyaha bya genocide n'ibyibasi inyoko umuntu rushingiye ku bikorwa byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi nk'icyaha cya genocide kwitabira no kuyobora amanama atandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali gushyirisha amabariyeri yicirwaga abatutsi ndetse no kuyagenzura gutanga ibikoresho byifashishwaga mu kwica abatutsi gushishikariza abandi gukora genocide n'ibindi ibyo byose umucamanza mu rukiko rukuru yarabisesenguye maze yemeza ko hari ibimenyetso bigaragaza ko Habyarimana ari mu batoranyaga interahamwe zijya gutozwa gisirikare kandi zinizo zaje kwisonga mu gukora genocide Umucamanza avuga kandi ko Habyarimana ari mu bashishikarije abategetsi mu rwego rw'amakomine ko bagombaga gushaka intera hamwe nabo bakabishishikarizaho mu masegiteri. Inama yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4/94 bivugwa ko yayobowe na Preferenza Otarisisi bemeranya ko bagomba guha intera hamwe imbunda zo kurwanya inkotanyi n'ibyitsobye. Ibo umucamanza yavuze ko nk'uko ubushinjacyaha bubivuga ko bigize icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi nk'icyaha cya genocide nta shingiro bifite. Ahubwo avuga ko ibyabaye byose bigaragaza icyaha cy'ubwumvikane bugamije gukora genocide kandi gihamuregwa. Ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide, umucamanza agishingira ku nama Habyarimana aregwa ko yitabiriye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 1993 kuri stade Nyamirambo yari yahuje amashyaka biyamiriza urupfu Rwanda Day wari perezida w'u Burundi. Bivugwa ko abo mu yandi mashyaka bahavugiye amagambo y'urwango. Umucamanza avuga ko nta kigaragaza ko Habyarimana wari uhagarariye ishyaka ryari ku butegetsi MRND yitandukanije n'ibyavuzwe n'abo mu yandi mashyaka ko bagomba kwikiza umwanzi n'ibyitsobye. Iyo ngo yari imvugo izimije bashaka kuvuga inkotanyi n'abatutsi. Naho kukuba icyitso mu gukora icyaha cya genocide, umucamanza nabwo avuga ko uregwa yabaye mu bahisemo intera hamwe kandi ko yari azi ko bigamije gukora icyaha, bityo ko icyo cyaha nacyo kimuhama. Umucamanza ariko yavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ko Habyarimana yashyize hanagenzura bariyeri zicirwagaho abatutsi ku Muhima. Avuga ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zitagaragaza mu buryo budasubirwaho uruhare rwa Habyarimana. Nicyo kimwe no ku byaha byibasiye inyokomuntu umucamanza mu rukiko rukuru yemeje ko urwego rwa mbere rwaciye urubanza rutagaragaza ibimenyetso rwashingiyeho rumuhamya ibyo byaha. Yavuze ko ibyaha bihama Habyarimana bigize impurirane mbonezamugambi kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Maze umucamanza atangaza ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yahanishije Habyarimana kiguma uko kiri. Bwana Habyarimana wiburanira ku kanya yahise ajuririra ibihano ahawe, avuga ko hari ibimenyetso urukiko rwashingiye hatazi iyo byaturutse.
Ufite ibyemezo bihamya icyaha muri rusange ku buryo bw'umwihariko juririye inyandiko mvugo numvise mu gisomwa cy'urubanza ntigeze ntabwa n'ubushinjacyaha cyangwa urukiko.
Urubanza rurangiye, bamwe mu bo mu muryango wa Habyarimana bagaragaraga nk'abakomeye ku masura, abandi bagaragaza ko bumiwe. Nta n'umwe washatse kugira icyo dutangariza. Habyarimana Jean w'imyaka 69 yahoze ahagarariye ishyaka ryari ku butegetsi MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali araregwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Yaburanishijwe bwa mbere mu 2016, umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko, ariko ashimangira ko ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome. N'umucamanza wa kabiri yemeje ko uwamubanjirije yakoze amakosa akomeye yo kutabanza gusuzuma ingingo y'ifungwa ritubahirije amategeko, ariko uyu wa kabiri mu rukiko rukuru yavuze ko atashoboraga gusuzuma iyo ngingo y'ifungwa n'ifungurwa kandi urubanza rwararangije gucibwa. Ibi byaha byose Habyarimana ntabyemera. Ku rwego rwa kabiri yikomye abatangabuhamya n'abatangamakuru b'ubushinjacyaha bafunganywe muri gereza bashyizwe mu muhezo batanga ubuhamya. Avuga ko bakoze icyo yita ishyirahamwe ryo gutanga ubuhamya kubera amarangamutima. Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, Ministri Claver Gatete w'imari n'igenamigambi yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ibikubiye mu mbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'2017-2018. Bwana Gatete yavuze ko ingengo y'imari ya leta yiyongereyeho miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranije n'ingengo y'imari y'umwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi yakurikiranye uko byari bimeze mu nteko ishinga amategeko.
Ingengo y'imari nshya y'ibihumbi 2017-2018 ingana na miliyari 294.9 n'ibice 9. Hagaragayemo muri iyo ngengo y'imari ko amafaranga u Rwanda ruzibonera nk'igihugu agera kuri 83%, inkunga y'amahanga igasigarana 17%. Minisitiri Gatete asobanura ko amafaranga menshi u Rwanda rwinjiza akomoka ku misoro.
Bigaragara yuko uko inkunga yacu igenda buzamuka ku investment igenda ikorwa niko abantu batanga n'imisoro. Iso bigatuma noneho amafaranga ayo tubana mu gihugu agenda yiyongera. Bigaragara yuko dukomeje gutera intambwe twazagera ku cyifuzo cyacu cyo kugira ngo twigire.
Imisoro ni imwe mu nzira leta ikuraho amafaranga yinjizwa mu ngengo y'imari. Iyi misoro hari ikomoka ku bacuruzi. Gusa aba bakunze kugaragaza ko babangamiwe n'inyungu nyinshi bako ku nguzanyo zo mu mabanki yo mu Rwanda, kuko benshi bananirwa kuzishyura bagahomba. Uyu ni Depite Gatabazi Jean Marie Vianney.
Muri banki twebwe n'amafaranga dufite yo gutanga, iyo tugiye kuyatanga tujya kuyaguza mu bigo bifite ama deposits ziri hejuru, nabo bakaduca inyungu bishakiye natwe tugaca inyungu iri hejuru. Uyu munsi urahura n'umuntu yikoreye mu gifurumba cy'amafaranga miliyoni ajya kwishyura mugenzi we, ntabwo iyo bikorere yadufasha guteza imbere mu buryo bwo kuzagabanya izi nyungu.
Muri imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari y'umwaka 2017-2018 guverinoma irashaka guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga, hongerwa ibyoherezwa mu mahanga kugira ngo ikinyuranyo cy'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwayo kigabanuke. Minisitiri Gatete yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka kuri 6.2% mu mwaka wa 2017 na 6.8% mu mwaka utaha wa 2018. Minisitiri Gatete asobanura ko ibi bizashoboka ari uko hongerewe amafaranga ashorwa mu nyongeramusaruro, harimo ifumbire mvaruganda n'imbuto z'indobanure. Minisitiri Gatete avuga ko leta iteganya no kongera umusaruro w'urwego rwa serivisi, harimo cyane cyane ikibuga cy'indege cya Bugesera ndetse no kwagura ibikorwa bya Rwanda Air. Abadepite bagaragaje ko muri ingengo y'imari hagaragaramo isaranganywa ritanoze. Depite Nyirarukundo Inyasiene:
Iwawa ijyaho yenda na Gitagata byari ugushyiraho ibigo bitamara igihe, ariko uku kwagura kurasa nk'ugaragaza ko ikibazo kizahoraho. Binajyaho nta tiveti zari zakagiyeho muri Rwanda, imyaka 12 y'amashuri ntiyari iriho. Nibwiraga rero ko izo ngamba zose zagiye zijyaho ari zagira ngo zikumire abantu be kuba benshi mu mihanda, inzererezi ze kugwira. Uku kongera rero kuratera impungenge, ahubwo nge numva aya mafaranga twayashyira mu buhinzi, noneho abantu bagahinga bakabona umusaruro ukajya mu nganda, wajya mu nganda ba bantu bagenda mu mihanda bakabona aho bajya gukora.
Minisitiri w'imari yavuze ko kubaka ibigo byakira inzererezi bidakura gukora imishinga iteza imbere abaturage.
Abanyarwanda ni umutungo w'igihugu, abanyarwanda rero bose ari abafite ibibazo bagomba kugororwa bagahabwa n'ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bashobore kuba ubwabo bagira uruhare mu guhanga akazi nangwa kubona akazi, kugira ngo bashobore kuba bakwibeshaho. N'abana utafite ahandi hantu washyira, kuko n'abana b'u Rwanda. So nibo rero ni inshingano zacu zo kugira ngo tubahe ubumenyi, tubafashe neza n'uburere, kugira ngo nabo bagire akamaro ku gihugu cyabo, nabo bagire akamaro kuri bo ubwabo n'imiryango yabo, ariko no ku gihugu muri rusange.
Nyuma yo gutangaza imbanziriza mushinga, biteganyijwe ko yoherezwa muri komisiyo zishinzwe ingengo y'imari muri buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ngo itangweho ibitekerezo. Ibyo bitekerezo byose bizashyikirizwa guverinoma mbere y'itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu, ku buryo umushinga w'ingengo y'imari ya 2017-2018 uzagaruka imbere y'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa gatandatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu makuru ya siporo n'imikino mu karere, mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru izabigeze ku munsi wa 25 wo mu cyiciro cya mbere iyi weekend dutangiye. Ese mikino iteganyijwe ni iyihe? Reka tubibaze umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda, turi kumwe ku murongo wa telefone.
Ndabumva neza Hedi, ndabumva neza. Shampiyona koko nk'uko wari ubikomojeho izakomeza mu mpera z'iki cyumweru, ni ukuvuga ko imikino izabigeze ku munsi wa 25, aho ku munsi w'ejo kuwa gatandatu hari imikino itandatu, aho Kigali yakira Pepiniere kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Gicumbi igahura n'Amagaju ku kibuga cy'Igicumbi, nuko na Victory Sport na Bugesera bagahurira kuri stade Huye i Butare, ikipe ya Espoir FC Rusizi izaba yakiriye Etincelles FC. Musanze mu mukino utoroshye izahura na Rayon Sport i Musanze, naho ikipe ya Sunrise i Nyagatare ikazaba yakira Kiyovu Sport. Iyo niyo mikino itarateganyijwe ejo kuwa gatandatu. Indi mikino ibiri izaba ku cyumweru, aho ikipe ya Kirehe izakira Marine i Kirehe, hanyuma ubundi mukino w'ishiraniro uzabera ku itaje ya Kigali Nyamirambo, APRFC ikina n'ikipe ya Polisi. Umukino uzaba ukomeye cyane kuko amakipe arakurikiranye, imwe ni ya kabiri nuko APRFC, naho Polisi FC ikazajya gatatu.
Urakoze cyane. Ese mu Burundi ho byifashe gute muri weekend? Reka tubibaze umunyamakuru w'imikino aho mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka.
Ndakumva neza Edgwema. Mu mpera z'inondwe hategekanijwe inkino zinyuranye n'izari zigize iminsi ziba, aho shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere yari igeze ku munsi wa 28 ariko yahagaze. Ubu hagiye kuba igice cya 16 cy'ihiganwa mu mupira w'amaguru y'igikombe cy'umukuru w'igihugu gitangwa ku wa mbere ku igerekezo rya mbere ukwezi kw'indwi, aho Abarundi baba bahimbaza rero umunsi mukuru w'intara yo kwikukira k'u Burundi. Ni ukuvuga hategekanijwe rero inkino 16 mu mpera z'inondwi zikazohuza rero imigwi 32 yaha ico mwomenya nuko mu gutsinzwe uhita uva mu higanwa ica 16 kirangiye higanwa rikazosha ginjira mu gice cy'umunani kirangiza ndamugira kandi yuko mu mpera z'inondwi hatekanijwe urukino rwa nyuma ko guhiganirwa igikombe cyitiriwe umunsi mukuru w'abakozi uhimbaza uhegerekezo rya mbere kwezi kwa gatanu buri mwaka mu Burundi no ku isi.
Urakoze Evariste Nziko Banyanga na Jean Claude Munyandinda, murakoze kuri ayo makuru y'imikino mutugejejeho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo azaba amaze iminsi ijana ku butegetsi. Ese amaze kugera kuki mu rwego rw'ububanyi n'amahanga? Ni inkuru y'umunyamakuru Peter Henley n'Ijwi ry'Amerika yashizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abanenga Perezida Trump bavuga ko politiki ye yaranzwe no guhuzagurika kugeza ubu. Umwe mu bimena muri bo ni David Remnick, umwanditsi mukuru wa kimwe mu binyamakuru bisomwa cyane cyitwa The New Yorker. Mu nyandiko ye isesengura iyi minsi jana, aragira ati Donald Trump akeka ko ububanyi n'amahanga budakeneye abahanga. Politiki ye itesha umutwe umuntu wese uhangayikishijwe n'umutekano rusange w'isi. Undi mu banenga bikomeye ni James Goldgear, umuyobozi w'ishami ry'ububanyi n'amahanga muri kaminuza American University ya hano i Washington DC. Yabaye kandi umwe mu bari bagize inama y'ububanyi n'amahanga n'umutekano ya Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ku gihe cya President Bill Clinton. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya President Trump ni ishyano, gusa icyo mbibonamo cyaba kizima nuko yasanze ibyo yavugaga igihe yiyamamazaga bidashoboka. Yatangiye imirimo ye y'umukuru w'igihugu nta kintu na gito azi ku mateka na politiki zisanzweho, none amaze kumva ko agomba guhindura imitekerereze ye nko ku Burusiya cyangwa Ubushinwa. Abashima Perezida Trump babemeza ko akora neza. Uwa mbere ni umuyobozi w'ibiro bye by'umukuru w'igihugu Reince Priebus. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati tumaze kwerekana neza umurongo tugenderaho. Abantu nka perezida wa Siriya Bashar al-Assad babonye neza aho tugana. Ku rundi ruhande tumaze kumvikanisha neza ko tudashishikajwe no kurwana mu gihe kirambye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ikituraje ishinga ni umutwe wa leta ya Kiisilamu n'ibyo dukora mu Burasirazuba bwo hagati kugira ngo turengere umutekano wa hano mu gihugu cyacu imbere. Ikindi dukorana neza n'Ubushinwa kugira ngo turangize ikibazo gikomeye cya Korea ya Ruguru. Naho Jim Carafano, vice perezida w'ikigo ndangamurage wa Trump cyitwa Trump Friendly Heritage Foundation, ushinzwe ishami ry'ububanyi n'amahanga n'umutekano, yabwiye Ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya perezida Trump ishingiye ku nkingi eshatu: amahoro n'umutekano mu Burasirazuba bwo hagati, amahoro n'umutekano muri Aziya, kurwanya kwivanga ku Burusiya mu bibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Perezida Trump yumvikanishije neza ko ibi ngibi bidashobora kubyihanganira. Carafano nawe yemera ariko ko Perezida Trump yatangiye imirimo ye atazi iby'ububanyi n'amahanga, nyamara ngo yarabikosoye yifashisha inararibonye nka minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu General wavuye ku rugerero John Kelly, minisitiri w'ingabo z'igihugu General wavuye ku rugerero James Mattis, umujyanama we mu by'umutekano Lieutenant General Herbert McMaster, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rex Tillerson na minisitiri w'ubutabera Jeff Sessions. Carafano ati imbere yo gufata icyemezo, President Trump arabanza akababaza, akabatega amatwi kandi yubaha ibitekerezo byabo. Naho bamwe mu bakorana hafi na Perezida Trump batashatse ko amazina yabatangazwa, babwiye Ijwi rya Amerika ko leta ye yerekanye ubuhanga mu bihe bikomeye. Bafata urugero rwa Siriya igihe herutse gukoresha intwaro z'uburozi n'ikibazo cya Koreya, bemeza ko leta ya Trump ibyitwaramo neza. Bavuga kandi ko Perezida Trump ari umuntu ushyira mu gaciro, arabanza agashyira ku munzani, akareba ingaruka z'icyo agiye gukora n'ingaruka zo kwigumiraho gusa nta gikozwe. Naho President Trump umwanzuro we kubashima cyangwa kubagaya yawutanze mu kiganiro aherutse kugirana n'ikigo ntaramakuru Associated Press ati iminsi ijana sivuze iki. numurongo wa mafuti gusa.
Murakoze nshuti mwese mwari muduteza amatwi, dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dan Brown wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio. Mwari kumwe nanjye Edirwema
na Fideni Yongabo, mugire ibihe byiza.